mbega urukundo rw'Imana yacu rworuha ruserangurika, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rushikayo. Rwatumye Yesu aza mu isi yacu ngo induha turuhure mbere na wa mwana w'icyangazi rwatumye se amwakira. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki? Mu ijuru no mu isi ntibasiba kwama baruririmba. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki? Mu ijuru no mu isi ntibasiba kwama baruririmba. Ingoma zose zo mu isi yacu zama zigenda zikuranwa, abanki Imana ntibayisenge, bazopfa bose ntibibukwe. Yamara ubwo rukundo rw'Imana rutagira akagero urwikunda twebwe abari mu isi, nirwo rutazoshira. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki? Mu ijuru no mu isi ntibasiba kwama baruririmba. Naho ibiyaga vyocika wino, ijuru rikaba impapuro, ivyatsi vyose bakabigira amakaramu y'abanditsi, abisi bose bakandika ko iby'urukundo rwayo nibo biheza, nibyo kwirwa ko wino niyo yoshira. Wino niyo yoshira. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki? Mu ijuru no mu isi ntibasiba kwama baruririmba. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki? Mu ijuru no mu isi ntibasiba kwama baruririmba. Ndaramukije bendata bose na bashiki bacu mu mwami, mu gihe tugira dukurikirane kintu gikorane cyumvirizwa n'abari ku isi yose, nkoresheje ijambo riri mu byanditswe nkuye muri Tito igice cya gatatu mpere ku murongo wa kane gushika ku w'indwi. Tito gatatu umurongo wa kane gushika ku w'indwi. ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bose bimaze kuboneka mu rwa gatanu iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukuvyarwa ubwa kabiri ikadukirisha uguhindurwa basha namwe muyera we yaducuncuburiye ko kubwa Yesu Kristo umukiza wacu murongo windwi kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo duce tuba abaragwa b'ubugingo budashira nk'uko ivyizigiro vyacu biri umwami wacu nahezagire abo bose bumva ijambo ryiwe ry'igiciro mbere yuko twumviriza ubutumwa bw'uyu munsi nagira ndabasomere indamukanyo zarungiswe na Mwenda za Frank bendata n'abashiki bacu bakundwa ndabaramukije bivuye mu mutima mu isi yose mu izina ry'igiciro rya Yesu Kristo ndashima cyane iyo ntereje akajisho ku myaka 70 y'ubukozi bwanje imyaka 70 y'ibango ry'ubukozi ryanje muri iyo myaka Imana yarahezagiye isi yose byari mu mugambi w'Imana ko ihishura inama zayo zose muri kino gihe no kuvuga ubutumwa bwiza bw'agakiza buhoraho ku baremwe bose ariko ubu ku myaka mfise 90 umubiri wanje umaze kugira intege nke numva meze nk'uko Paulo yari ameze niwe yandika mu bigaratiya igice cya 4:13 ati ariko murazi yuko amagara make y'umubiri ariyo yatumye mbabarira ubutumwa bwiza ubwa mbere 14 kandi ivyabagerageza kubw'umubiri wanje ntimwabitituye ntimwaciriye inyeri ariko mwanyakiriye nk'umumarayika w'Imana canke nka Kristo Yesu nk'uko nama nabivuze mu iminsi ishize mudatabwanamo yarashikije ibango ryo ry'ubukozi yarashikije igikorwa ciwe nanje narashikije igikorwa nahawe gukora nta muntu n'umwe agikeneye kwirirwa arahanga amaso kuri jewe umwami wenyine ubwiwe mu isi yose ni wazokora isozerwa ikindi adishinga kwamye ari uguhuza bizera n'Imana ntituri bamwe bakurikira Paulo canke Branham ariko dukurikira Yesu Kristo umwami wacu akaba n'umukiza wacu nkuko tuzi neza yuko uhoraho wenyine ubwiwe yasozera igikorwa ciwe c'ukurema ni nako tuzi neza yuko azosozera wenyine igikorwa ciwe c'ubucunguzi icangombwa muri kino gihe nuko abizera w'ukuri bose mu isi yose batokongera kwizera ikindi kintu uretse icyo ibyanditswe bivuga aho niho ishengero uko niko ishengero rizoshobora kwinjira mu bumwe buzanwa na mwemu kandi ab'Imana bose bazokumva ijwi ry'ijambo ry'Imana mwese nimuhezagirwe mu isi yose mu mahanga yose no mu ndimi zose mu izina ryera rya Yesu amen Mwenda da Frank. Turashimira umwami wacu kubona twongeye kuba hano muri kino gitondo. Ndizigira yuko ko abari biteze yuko tujya kuba turi mu yindi nyubakwa bamaze kubirengana ibyo, kuko barabona ko turi hano muri kino gitondo. Akenshi n'utundi duto duto umwansi azana akatugira tunini cyane imbere y'amaso yacu kugira ngo atubuze guhezagirwa, kandi aho niho tubwirizwa ukugaba kugira ngo ibyo ntibice bitubako, kandi dushobore kwakira ibintu nk'uko byagenze, kandi uko niko tuzoshobora guhezagirwa nk'uko mwe natamukunda yabivuze igihe ari karataha iwe yumvise bavuga yuko Imana yaduhezagiye. Kandi hose biravugwa, abantu baravuga yuko batigeze babona mbere ukunengesera nk'uko kw'ijambo hamwe n'Imana, kandi batigeze baca mu bihe nk'ivyo byo gufatanya muri mwemo. Kandi zigiye yuko ivyo abo bantu biteze ntibavyiteze ku muntu, ahubwo bavyiteze ku Mana, kandi bazoguma bahanze amaso Imana. Y'abantu bari biteze abantu bari bahanze amaso abantu ntivyogenze neza na bukebuke, ariko twese duhanze amaso canke twiteze uyu yaduhaye amasezerano yose, kandi akaduha ubushizi bw'amanga yuko ari uwo kwizigirwa ko byose azobishyitsa ibyo yasezeranye byose. Muri icyo gihe rero tuzobona n'amaso yacu bwite ko Imana ari yo kwizigirwa. Ku ruhande rwanje ndarindiriye ibigize ibango ryanje ryo gukwiragiza ijambo ry'Imana. Igihe rero ndiko ndavuga ivyo sinshaka kugera kure, naho akenshi mbwira umwami nkamubwira nti vyari kuba vyiza yaba hariho uvugishwa n'Imana hagati yacu, kumbure twogiye tukagira ibyo tumubajije. Ariko turabona yuko nuvugishwa n'Imana akomeye w'Imana nta zindi nyishu yari gushobora kuduha uretse inyishu Imana yamaze kuduha mu ijambo ryayo. Mega nivyo cyangwa sivyo? Muri cyo gihe rero tushatureka kwirigwa turatumutwe no kubura amahoro imbere y'Imana, maze tukavuga tuti mwami waramaze kwishura, ariko ntiturabitahura neza. Dushaka twama turondera inyishu runaka. Mu bisanzwe inyishu tuyisanga mu byanditswe vyera. Oh, mbega ubuntu! Narabonye kandi ingene iryungane rimwe libwiwe umugwayi ingene rishobora kumugirira nabi. Gutyo rero tubwirizwa gusuzuma amajambo tuvuga. Niko bimeze iyo abantu bamaze gushikwako n'ibihe, bagashikwako n'ibintu bitandukanye byo muri buno buzima. Je ubwanje ndamaze gushikwako n'ikintu kimwe, iki hari ikintu cyambaye ko nicyo kimwe. Ariyo mushiki wacu umwe yagiye kuramutsa uwundi mushiki wacu, umwe yarakomeye uwundi agwaye. Reka mvuge nti yagiye gusuhuza umushiki wacu agwaye arembye, ari kumfira agwaye kanseri. Rero uyo mushiki wacu akomeye acabwira uwo agwaye, aramubwira ngo mbega urazi itandukaniro uri hagati ya twebwe uko turi babiri? Aramubwira ngo jemfize ukwizera nawe ufise ingwara. Murashobora kwibaza icyo ibyo bisigura ku muntu asanze yigwariye bisanzwe bimugoye uko yokwifata atazi uko yokwifata asanzwe ari mu ntambara muri we ingene bimugora gutahura ingene bimugora guca muri ivyo bihe uwo mushiki wacu rero yarakomeye afite amagara meza acagenda aratwenga maze acagenda aravuga ngo haleluya agenda arashimagiza umwami ujya rero agwaye kumbure twobivuga yararembye ari ku mfiro atakigira ivyizigiro nabikeye benda tarabashiki bacu ibintu bimwe bimwe birankora ku mutima tube dusuzuma ivyo dushaka kuvuga umuntu wese muri twebwe atebe kuvuga yihute kumva ariko atebe kuvuga atebe kugira icyo avuga atebe cyane gose kurakara iyo bibaye ngombwa mu buryo cyanke buriya ko tujya kusuhuza abantu cyanke tujya kuvugana n'abantu tube dukoresha amajambo arimo urukundo rw'Imana amajambo agaragaramo ukuboko kuramvuye kw'Imana yacu amajambo vyukuri avyura uwundi avyura mugenzawe kuko kumbure bamwe bamwe kumbure ko hari abantu bari kumfiro mu buryo bucanke buriya hari abantu bari kumfiro mu buryo cyanke buriya aho rero niho duca tumenya icyo bisigura kugira urukundo rw'Imana mu mutima kandi urukundo ntigongera imibabaro kuyo umuntu yarasanzwe afise ntigongera imibabaro kuyo umuntu yarasanganywe ariko mu rukundo umuntu ababarana na mugenzi we ruramwihanganira urukundo rurihangana nivyo ivyo nivyo bwizwa guhishurwa bikagaragara muri kino gihe ibindi vyose ni nyifato womenga niyo kugororoka kandi umwe wese akaguma yibaza ko ariko akora ibintu neza ariko Imana ikeneye kutuzana tukagera ahantu tubera umugisha abandi kandi ikure mu mitima yacu ibintu byose bitubuza gutera tuje imbere twebwe ubwacu mu buryo bw'impwemu kuko twahawe uguhishurirwa gukomeye cyane ko mu ijambo ry'Imana ariko niba hari intambamyi mu mitima yacu bica bigenda gute none ntidushobora gutera tuje imbere tuba tumeze nk'abantu baboshwe n'ibintu ducamwo ese icompa umwami agashira muri twebwe twese akadushira muri twebwe twese icyo cifuzo cyo gucika abantu babera umugisha abandi tubera umugisha abandi dushigikirane hagati yacu umwe wese afate abandi nkuko bari kandi umwe wese akorere mugenzi we muri cyo gihe Imana izoduhezagira kandi zobana natwe nibaza yuko ari wo murongo wa nyuma cyangwa ari wo wabanziriza wa nyuma cyangwa yuko ari ibiri nibaza yuko ari hano havuga ngo muri Zaburi ya 121 Zaburi ya 121 umurongo wa 12 uzotuma gutera ibitugu uzoshira mu ruge rwawe utumbereje mu maso habo si twebwe si wewe n'umwami wacu n'uhoraho kubw'ubwiza bwiwe kubw'ukugororoka kwiwe kubw'ukuri kwiwe azotuma abansi biwe bahunga umwanditsi wa Zaburi arahana anavuga muri Zaburi ya 38 umurongo wa 2 ngo Imana ikure hasi abansi bayo basabagire abashwiragije babwirizwa guhunga kandi umwami siwe wenyene anezererwa imfashanyo y'Imana nkuko twabisomye hano umwami anezererewe ugutabaga kwa Zaburi ya 21:2 nshaka kuvuga yuko mbere nusegerereza aranezererwa imfashanyo Imana imuha ujya uyu mugabo yari umwami uyu muntu yari umwami kandi wenye nubwiwe yari muri bino bintu gucyo rero abantu bose usegerereza umudagi abantu bose mu bihugu byose abo turi twese umuntu wese yashoboye kwibonera ifashanyo y'Imana arashobora kwinjiramo nawe akavuga ati mwami nanje nararonse ifashanyo yawe kubw'ubuntu kubw'ubuntu. Umurongo wa nyuma uravuga ngo Zaburi ya 21 umurongo wa 14 wa 13 mu Kirundi. Uhoraho niwishire hejuru mu nkomezi zawe niho tuzoririmba dushima ububasha bwawe. Izina giwe ni umujanama Imana y'ubushobozi igitangaza data horaho Yesaya 9:6. Twe turafite uburenganzira bwo kwitega yuko Imana ishitsa ibintu birengeye ubwenge bwacu kuko nico ivyanditswe vyera bivuga. Nibaza yuko ari mu gitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya 64 aho uyu muntu w'Imana atakamba bivubwira mutima wiwe akavuga ati ewe mana Yesaya 34 umurongo wa mbere ico mugasatura ijuru kamanuka imisozi gahinda gashitsi imbere yawe. Nashaka kuvuga yuko tumaze gusoma no murongo inshuro nyinshi mega numurongo waho muri bibiliya tutarasoma hano twoshobora kwibaza ni Yesaya 34 gice Yesaya 34 umurongo wa mbere icoma ugasatura ijuru ukamanuka imisozi gahindira agashitsi imbere yawe Yesaya 34 umurongo wa mbere bikaba nkuko umuriro ufata inyabara kandi nkuko umuriro ubiza amazi kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu bansi bawe amahanga ahindira agashitsi imbere yawe. Umurongo wa kabiri aho wokora ibiteye ubwoba tutiteze tutarigira tubona Imana ibikore kubw'ubuntu bwayo. Turabona yuko ibintu biriko birafata intumbero nta muntu n'umwazi igihe gisigaye ariko turazi twese yuko turi mu minsi ya nyuma minsi iherezo kandi ko iherezo ry'igihe naryo rizogira iherezo umwami wacu azogaruka kugira ngo ajana biwe abatahane mu ijuru. Narabibwiye kandi abana banje igihe twari twicaranye hanyuma nunga ndabibwira umuhererezi ku munsi w'isabukuru y'amavuko yanje ndababwira nti mbega mukeneye gukorera umwami ryari kandi murazi ico genda vyibaza ko nshaka kuvuga yuko mbega hamwe abantu batokorera umwami bakiri ngaha ku isi bazokora iki bageze mu bwiza bwo mwijuru bazomukorera iki mbega ni giki kibakwegera kuri we nimba badafise n'umwanya bo mu hano ku isi nimba bakiruhande yiwe hano birenganira ni giki kizobakwegera kuri we ngo baje hariya. Nibaza yuko umuntu wese yashoboye kwibonera ubuntu bw'Imana mu bugingo bwiwe arayikorera. Umwami yaravuze ati nshaka kuvuga mu gitabo cyavugishwa n'Imana Maraki aho niho muzosubira kumenya yuko ari itandukaniro hagati y'ukorera Imana n'utayikorera. None ibyo bisigura iki? Nta nkeka sugupfa kuvuga amajambo womenga nayo kugororoka igihe kimwe ariko n'ukwishira mu maboko y'umwami n'imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose n'ibiri muri twebwe vyose siniteguriye bino bibazo canke ano majambo, ariko birakwiye yuko biba ari ibintu vyanditse. Ni muri Maraki 3 umurongo wa 18, musome mpereye ku murongo wa 16. Nuko abubaha Uhoraho baraganira, Uhoraho atega amatwi arumviriza, maze igitabo candikirwa imbere yiwe c'icibutso c'abubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe, bakiyumvira izina ryiwe, bakubaha cyane izina ryiwe. Murongo wa 17, uku niko Uhoraho Nyen'ingabo agize ati, bazoba abantu bazoba banje ku munsi nzoshinga babe abo niharije ubwanjye, kandi nzobagirira imbabazi nk'uko umuntu agirira umwana wiwe amukorera, umwana bamukorera. Murongo wa 18, aho niho muzosubira kumenya yuko hari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakibi. Umuntu atagira imana, itandukaniro ry'ukorera imana n'utayikorera. Kandi iri jambo riri imbere yuko havugwa ibintu vya nyuma bikomeye. Mubanaje musoma, duce tubona haca haza ivy'umunsi w'Uhoraho, kuko nimumenye yuko umunsi w'Uhoraho bujya uraje, uri hafi. Imana izoshira itandukaniro hagati y'uyikorera n'utayikorera, izoshira itandukaniro hagati y'uwubaha ijambo ryayo nk'uko twabisomye hano. Kandi muri kino gisomwa, ikintu kivugwa hano ni ikintu cyankenerwa cyane, ikintu cyangombwa cyane, ni mu gice cya nyuma c'umurongo wa 17. Haravugwa ngo kandi nzobagirira ikigongwe nk'uko umuntu agirira umwana wiwe amukorera. Se umuntu amaziki iyo afise umuhungu wiwe mwiza ariko akaba adashobora kwemera ngo amutume, iyo uwo mwana w'umuhungu akurikira nzira ziwe, reka mvuge nti akababaza se, mega byomarira iki imana kugira abahungu n'abakobwa ibihumbi n'ibihumbi nimba batishyira mu maboko yayo ngo ibakoreshe, nimba batayikorera n'umutima wabo wose, nimba batubaha amajambo yayo, nimba bayubahisha iminwa gusa hanyuma imitima yabo ikabiri kure y'Imana, byo yimarira iki kubifise abahungu n'abakobwa bangana gutyo bakurikira inzira zabo bwite? Boba bayibabaza cyane, kandi boba bayitera ingorane cyane gose. Shaka kuvuga uyu munsi ntituriko turavuga ku by'ubushobozi bwayo kukuntu atakinanira, shaka kuvuga yuko tubwirizwa gutahura twebwe nk'ishengero hano ku isi turiho kubw'intumbero idasanzwe, nayo niyikurikira kuja kuba twiteguye gukoreshwa n'Imana yacu, tuyikorere n'imitima yacu yose. Kandi abantu nk'abo nibo bazoshobora kwibonera rino tandukaniro nk'uko byanditswe hano ku murongo wa 18, ngo aho niho muzosubira kumenya yuko ari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakibi, itandukaniro ry'umugororotsi n'umuntu atazi Imana, itandukaniro ry'ukorera Imana n'utayikorera. Abantu barashobora gukorera ishengero runaka, bagakorera ishirahamwe runaka, bagakorera idini, barashobora kwikorera ubwabo, bagashobora kwikorera ibintu byabo, ariko Imana irondera abahungu n'abakobwa bayo abo ifise ku burenganzira, kandi ikeneye yuko tuba mu biganza byayo kugira ngo ishobore kudukoresha. Pawulo avuga ngo iki mu Bigalatiya igice cya mbere, ni ijambo ryiza cyane kandi riraturaba twebwe twese. Aravuga hano mu Bigalatiya igice cya mbere ku murongo wa 13, Abigalatiya igice cya mbere umurongo wa 13, ngo mwumvise ingeso zanje nari mfise kera nkiri mu idini ry'Abayuda, ingene nahiga ishengero ry'Imana birengeje nkaritikiza. Murongo wa 14, kandi mu bwoko bwacu narushije benshi bo mu bo twarukanye kuja imbere mu idini ry'Abayuda, kuko nabarusha kugira ishaka ry'imigenzo twarazwe na basogokuruza. Murongo wa 15, ariko aho bihimbari Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama ikampamagara kubw'ubuntu bwayo. Murongo wa 16, guhishurira umutima wanje umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwiwe bwiza mu banyamahanga. Ako kanya sinagishije inama bafise inyama n'amaraso, kandi murongo wa 17, kandi sinaduze Yerusalemu kubantanguriye kuba intumwa, ariko nagiye muri Arabiya kandi hanyuma nsubira i Damasiko. Byari biki? Imana yari hishuriye umuntu yari afite ishaka ryinshi ku bintu yabona umengo ni by'ukuri, ku bintu yabona umengo biragoroza, ariko ntiyari yatahuye ko igihe cyari gikuze kandi ko ibyari byaravugishijwe byose byari byashitse. Yamara yarashoboye kugira ubufatanye n'igikorwa cy'Imana Imana ariko irakora, kandi icyo nicyo kintu cyangomba kuri twebwe. Ivyo wewe na jewe twoba twarakoze byose, ivyo twoba twarafatiye umwanya wacu, twarashyize ku mwanya wacu, ikintu cyangombwa nuko dutahura muri kino gihe ko Imana ikeneye kutwishurira, kandi ikeneye kwishura iciye muri twebe, kuko nicyo gihe, kuko niyo minsi yo kugenderegwa k'ubuntu bw'Imana, kuko nicyo gihe cya nyuma kivyavugishijwe, aho igice kinini cy'ijambo ry'Imana kiriko kirashika. Haravugwa, hari ahantu bavuga ngo wabonye ko nduwo kwizigirwa, Timoteo wa mbere igice cya mbere murongo wa 12, hari ijambo nashaka gusoma ariko sindaribona nkuko byama byanshikiye, sindahabona nkuko byama byanshikiye. Reka dusome mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana igice cya 14, tugumize mu vyumviro vyacu amajambo yabavugishwe n'Imana Malaki n'iri jambo twasome mu Bigalatiya, yuko turi hano kugira ngo dushobore kuba mu biganza by'Imana ngo idukoresha. Kandi ujya munsi niwashika hakagaragara itandukaniro hagati y'abantu bakoreye Imana n'abatayikoreye, atarabigira ko arabagororotsi, atarabaje mu bikorane, atari abagwanye bavuga iby'inyigisho baharira n'abandi bantu ku bintu runaka, ariko abakorera Imana n'imitima yabo yose, abari nyegu yayo, ibyari muri bo byose, umwanya wabo, ibyo bari bashoboye gukora, ibyari muri bo byose byari by'Imana, byose bari babihaye Imana ngo ishobore kubikoresha. Uwo munsi hazogaragara itandukaniro. Muri Yohana 14 umurongo wa 12, ijambo mwenata Branham yasomye inshuro nyinshi, aranditswe hano Yohana 14 umurongo wa 12, ngo nukuri kuri ndababwire, unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, kandi azokora ibibiruta kuko jewe ngiye kwa data, kuko ngiye kwa data. Kandi icyo muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora, kugira ngo se ashimagizwe mu mwana, kugira ngo se ashimagizwe mu mwana. Umurongo wa 15, nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanjye. Umurongo wa 16, nanjye nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira. Wa 17, niwe mwe mukuri uwo abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Pekiri si jambo ryiza ga yemwe. Mwe muyera avugwa mu buryo bwinshi butandukanye nk'umwitsa, nk'imfashanyo yacu, nk'udufasha, nk'utuba hafi. Yacitse byose kuri twebwe, muri twebwe twese. Kandi niba tuzi yuko uwo mwe mukuri kwari waturongora mukuri kose, kandi kwisi idashobora kumwakira, niba mubona niba namukeneye, uri mukuri wenyene niwe ashobora guhabwa mwe mukuri. Umwami rero avuga ngaha ngo ijambo ryanje nukuri, Yohana 17:17. Hano rero turatandukanya ibi bintu hagati y'ugusigwa kwa mwemu uko abantu benshi, amamiliyoni y'abantu bafite muri kino gihe, no guhabwa by'ukuri mwemu yera mu bugingo bwawe no mu bugingo bwanje. Kandi ivyo navyo bikaba bihuje n'urubuto rw'ijambo ry'Imana. Mwemu yera abwirizwa kugira ahantu ahagaze. Aho rero ni mu bugingo bwawe no mu bugingo bwanje, abwirizwa kugira ahantu ashingiye ahagaze. Niba ijambo ryahumetswe na mwemu ritari mu bugingo bwawe, none mwumva yo hagarara hehe? Ntabafite ahantu yuhagarara muri icyo gihe. Abari ugusigwa gusa, abantu bakanezerwa hanyuma bagaca bigira mu nzira zabo bwite. Ariko Imana irafite abantu ku isi, ubwoko yageneye kuyimenya, kwakira ijambo ryayo no kurongorwa by'ukuri na mwemu yera, bakarongorwa na mwemu mukuri kose. Mu 18 uravuga ngo, mu 18, sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Mu 19, hasigaye igihe gito abisi nibabe bakimbona, ariko mweho muzombona, kuko ndiho namwe muzoba. Mu 19, 20, uwo munsi muzomenya ko ndi muri data namwe muri jewe nanje ndi muri mwebwe. Ibi nivyo bikorwa n'ijambo bonamwe mu Imana kutumenyesha bino bintu. Ubu rero dukeneye kwibaza ikibazo cyumvikana aricyo gikurikira ngo mbega ibi byaramaze gukoreka. Aravuga hano ku murongo wa 18 ngo sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe, nzoba hamwe mu wanje. Ku murongo wa 19 ngo asigaye gito abisi ntibazosubira kumbona, ariko mwe muzombona kuko ndiho namwe muzobaho. Ubu rero umurongo wa 20, uwo munsi muzomenya ko ndi muri data namwe muri jewe nanje ndi muri mwebwe.
Den ersten Teil wage ich.
Leka nishure igikibazo cha mbere. Nishurise ego yumvikana kuko twese twaramenye yuko Imana yari muri Kristo. Kristo nawe yari mu mana ko umwami Yesu ari guhishurwa kw'Imana mu buryo bw'umubiri twarabitahuye ibyo ntangorane bikidutera ariko ubu rero kino gice cya mbere gitegerezwa kuzana kigira kabiri atari uko nibeza ngo bigende neza atari uko intumbero y'iby'Imana yari yatekanije nishobora gushikwako ndishobora kuyishikako kano leo haravugwa reka nsubire nsomo murongo wa 20 uwo munsi muzomenya ko ndi muri data ko ndi muri data duheje kuvuga yuko ko twebwe ivyo twarabimenye twarabimenye umurongo wa 20 ngo namwe muri jewe mbega ivyo twarabimenye mbega twavyakire mu mitima yacu mu buryo butomoye nk'uko nyene buvuye ku Mana ko Imana muri Kristo ko yiyujuje na twebwe ubwacu ko turi abacunguwe ko turi mu mucunguzi kandi ko ariko tumerewe muri kino gihe ko ariko bimeze kuri twebwe muri kino gihe ariko tumeze mbega twavyakire mu kwizera sinzi ingene no bivuga mu mvugo itomoye kurusha ariko nibaza yuko ijambo ry'Imana lirabivuga mu mvugo itomoye rero iyo ivyo bikoretse ko mwemu aza umufasha umwitsa udushigikira kadufata kuboko hama tukabwirwa ngo sinzobasiga nk'impfuvyi ariko nzobarungikira mwemukuri uwo abisi badashobora kwakira hanyuma ku mwaka wa 19 ngo asigiye gito abisi ntibabe bakimbona ariko mweho muzombona kuko ndiho namwe muzoba mu rwa 20 uwo munsi muzomenya ko ndi muri data namwe muri jewe nanje ndi muri mwebwe rero dusabe dushimitse umwami ko uyu murongo wose wandikwe ibwina mu mutima wacu ube uguhishurwa kuvuye ku Mana atari gice cya mbere gusa atari gushitswa ku gice cya mbere gusa niko bugushitswa ku gice cya mbere gusa ariko nibi bikurikira bishike ngo namwe muri jewe nanje muri mwebwe nkuko mwenda tabara namu yabivuze mu buryo bwiyoroheje cyane akenshi wamenga ni bintu bidasobanutse neza ku bantu bize cyane wamenga ntibabishikira ngo bitahure ariko ese ukuntu yavuze ukuri gukomeye haravuga ariko haravuga ku bya Aburahamu na Lewi ko Lewi yari mu bura bwa Aburahamu igihe hari hagisigaye nk'urunganwe rune kugira ngo ibyo bishobore kugushika niho rero mwenda tabara namu acabisobanura ati na twebwe ubwacu igihe twari tukiri muri basokuruza bacu basokuruza na basokuruza na twebwe ubwacu tukiri muri ba data ubwabona bonye ntibashobora kuvugana natwe ntibatubona ba data ntibashobora kutubona kuko twari muri bo gushikaho twasotse tukavuka kugira ngo dushobore kuvyibonera tukabona data uwo twari turimwo hanyuma tugashobora gufatanya nawe tukavugana nawe kubera ko twavyawe tuvyagwa muri buno buzima twaravyawe muri buno buzima twarafite watuvyaye rero twarasiguye twarerekanye yuko twari mu Mana mu guhoraho kandi nta kindi turi turabahungu n'abakobwa b'Imana bavyawe na mwemu mu bugingo bw'Imana twavyawe na mwemu mu bugingo bw'Imana twari muri Kristo kandi tuzohoraho muri we tuzohoraho tuzohoranaho nawe ibyo bintu byose ni ibintu byiza cyane kandi nibaza yuko atigeze habaho igihe aho iby'Imana hamwe n'umugambi w'agakiza muri rusangi byo byaravuzwe mu buryo bw'iyoroheje ariko bishitse kandi byimbitse nko muri kino gihe ariko kuvuga ibyo byose byo tumarira iki twaramenye umubatizo muri bibiliya twaratahuye ubumana niba tudatahura ko turi muri Kristo kandi ko nawe ari muri twebwe muri cyo gihe rero niho dushobora kugira ivyizigiro mu mana iyo tutagize ivyizigiro reka mvuge nti dukekeranije kuvyo Imana yakoze muri twebwe kandi kabidukorera burya hari icyaha kimwe kandi gikomeye cyane ni icyaha cyo kutizera umwami wacu avuga ngo kimwe mu butumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana ngo nimutizera ko ndiwe ko ndiho muzopfira mu byaha byanyu Yohana 8:24 none Yohana cyandika ngo kimwe mu cyete yanditse ngo utizera Imana bayigize umubeshi Yohana 1:5 nta numwe ashobora kubwira Imana ngo nta kuri wavuze nta numwe ukwanga kubwira Imana ko atakuri yavuze ariko rero hariho rino ryungane rikomeye cyane ngo utizera Imana abayigize umubeshi nizeye ivyo wumbariye no cyankora iki muri ico gihe mba nkekeranije kuvyo wambwiye muri ico gihe mbanda kugize umuntu umubeshi umuntu ato abantu badakwiye kwemera ibyo avuze utizera Imana abayigize umubeshi ubu rero ndeka nababaze mwumva none tuzobivamwe gute niba biciye mu kutizera kwacu Imana ihoraho ivuga kuri tuyigize umubeshi tuzobivamwe gute mwumva tuzohagarara imbere yayo gute tuzogaragara imbere yayo gute yo ivuga kuri gusa ese choma tukafata tugashira ku mutima ko ijambo ryose ry'Imana ari ry'ukuri nk'uko Imana nayo nyina ari ukuri ijambo ry'Imana ryose ni ry'ukuri kandi iri jambo ryavuye mu kanwa kayo haravugwa ngaho mu tumbwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 15:18 Yohana 15:18 ngo isi ni abanka mumenye ko jewe yabanje kunyanka itarabanka 19 iyo muba bisi isi ibikunzi cyayo maze ko mutarabisi ariko nabatoranije mubisi nico gituma isi ibanka nico gituma isi ibanka 20 mwibuke rya jambo nababwiye nti umushumba ntarutashebuja namba barampamye namwe bazobahama namba baritondeye ijambo ryanje n'iryanyu bazogitondera nibimbwirizwa kuvyizera ntavyizeye no bangize umubeshi warivuze kandi n'umwami wanje n'Imana yanje aravuga ati nimba baritondeje ijambo ryanje n'iryanyu bazogitonde aha havugwa ibyo gutumwa n'Imana guhabwa igikorwa n'Imana kugira ngo ubwire abantu ijambo ryahishuwe n'Imana kandi uw'Imana yumva abo Imana yatumye kandi warungitswe n'Imana avuga amajambo y'Imana kuko kuba ari guhishurwa kuzima kuri mu mitima wiwe kandi aba yabaye agace k'uwo mugambi w'Imana kandi ndababwire reka ndababwire aho niho imana ikeneye kutuzana twese atari ukwigenera ibyiyumviro kubibwirizwa ku gukoreka cyangwa ibi n'ibi ngo dukore ibi n'ibi n'ibi cyangwa biriya tubanze dukore ibi ntidukore ibindi tubanze twizere imana twizere ibyo yavuze dufate nk'ama amajambo itubwira kandi tumenye tuvuge turabe ukwizera dufise turabye mu ijambo ry'Imana tuvuge tuti mwami ndavyemeye mu kwizera nkuko nzi neza yuko wari muri Kristo Kristo ubu ari muri jewe kuko nivyo ijambo ryawe rivuga ntiwasize nk'impfuvyi ariko wampaye mwemu wawe niwe amburanira niwe amfasha niwe mwitsa niwe andongora mukuri kose ninde muri twebwe ashobora kwitirira akantu na gatoyi ninde muri twebwe kwitirira akantu na gatoyi mbega tweze nitwagendeye mu mwiza mbega twese twaratahura iby'Imana yari yatekanije muri kino gihe ariko Imana yaraduhindukiriye mu buntu bwayo kandi uno munsi ikeneye kudukomeza mu kwizera Imana nta nyungu nimwe ifise yo gutemba gatubwira n'abana bayo umwansi warabikora kandi abikora yumva nezerewe Imana ntikeneye kongera kwishyira icyo cyose ariko Imana ikeneye kutuvyura Imana kiragishinga no kutuvyura no kudukomeza mu kwizera no kudukomeza gutyo atari kuvuga ngo twahezagiwe muri kano kanya ubu rero ngira ndabwira ikintu kimwe kiretse duhagaze ku ijambo ritomoye ry'Imana hanyuma tuvuge tuti mwami uyu munsi ndafashe igihagararo mu kwizera ndemeye ivyo wangeneye n'ivyo wantoranirije tudashimiye Imana muri rusangi hanyuma mu kubikora tugashira ijambo ryayo imbere yacu tuko turabikora maze tukaca duca ku ruhande y'ibyanditswe muri cyo gihe ntacyogenda neza birakwiye yuko dufata ijambo nk'icishimikizo maze tugahagarara kuri iyo tukavuga tuti mwami mana yo kwizigirwa warakoze bino bintu byose ku bwanje ibi byose wabikoze ku bwanje warancunguye warasheshe amaraso yawe ku bwanje warampamagaye mu izina nduwawe ndi nyegu yawe tubwirizwa kwita ibintu mu izina ryabyo tukabivuga mu izina ryabyo tukabivuga n'akanwa kacu kandi tukishimikiza buri gihe tukishimikiza ibyanditswe kuko ibyo twumva biva mu ijambo ry'Imana kandi ukwizana ko kuva mu byo twigishwa kandi ibyo twigishwa bitugarukana ku ijambo biciye mu kwizera ari naho ukwizerana ko gukomoka kandi muri icyo gihe tuba turonse ubufatanye n'Imana muri icyo gihe nta kindi dushobora kuyibwira atari ukuvuga tuti turagushimiye kuvyo umaze gukora mwami nukize umwami niko Dawidi yavuga uno munsi turashobora kuvuga tuti mwami uramfashije kandi umuntu mu kwizera ashobora kuba akabivuga arashobora kubikora akavuga ati mwami waramfashije warancunguye wangize umwana wawe wari waranyujuje ko wampaye ubwenge budashira wangeneye kugukorera dufashijwe n'Imana tubwirizwa kuvuga ibyo bintu tuvyumva ko ari ukuri muri twebwe kandi tukabivuga mu kwizera kubw'ijambo kandi ndibaza yuko ibyo bintu bitaza kutunanira uno munsi tuzaza kuvuga ko bitagoye uno munsi twabibonye kumwe na Pawulo yagize umwete mwinshi kandi atatahura ibintu ngene byari ko biragenda kiriya gihe yagize umwete mwinshi kandi atatahura ibintu ariko umwami yahavuye amwishurira kandi nawe nyene yaragwaniye buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yarahebye ubuzima bwiwe. Kandi dusomye mu bikorino ba kabiri cya 11 tukaraba ibyo yaciyemo byose kuko yarakubiswe arakomerezwa n'ibindi n'ibindi hamwe n'ibyo yaciyemo byose. Ariko hari ikintu tuzi neza, yaratwaye urubuto rw'ijambo ry'Imana, urubuto rwiza rw'ijambo ry'Imana. Kandi arabivuga ahantu hamwe mu cyete yandikiye bikorino ngo naho uyu muntu w'inyuma ariko arabora wo kurukoba naho ariko arabora umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Abikorino ba kabiri gishaka no mu 16. Benda turabasiki bacu na twebwe ubwacu dukomezanye mu kwizera, duterane intege hagati yacu, duterane intege kandi tubikore twumva bivuye mu mutima n'imitima yacu yose. Kandi tubonye yuko bikenewe yuko tuvuga ijambo ryo gukomeza undi muntu ahantu runaka, ntidupfe kurivuga gusa n'iminwa yacu gusa, ariko live ibwina mu bwingo bwacu. Uko niko umwami akeneye kutwegeranya twese. Imana yari muri Kristo, Imana iri muri Kristo, Kristo mu ishengero, natwe abantu bayo turi muri we, turi mu mutekano muri kino gihe no mu gihe gihoraho. Sinzobasiga mutagira ikibagwanira, sinzobasiga nk'impfuvyi, nzogaruka kuri mwebwe. Niwe data nyakuri w'ukuri, yarapfuye arazuka, murazi byabaye. Kandi ashaka gusozera nka wa mugore yabwira mwene Taberanamu akamubwira ngo wowe nawe uvuga ubutumwa uvuga Yesu Kristo yamara yarapfuye. Mwene Taberanamu acarishura ati nivyo, ariko yarazutse ku munsi ugira gatatu, kandi sinkorera umwami yapfuye ariko nkorera umwami muzima yazutse, yanesheje urupfu na kuzimu, yaducunguye, yatugiriye ubuntu, yadukwegeye kuri we biciye mu mbabazi ziwe n'urukundo. Urukundo rw'Imana mbega kugereranywa n'iki, ari rushasha ibihe byose, ruratwuzuye, twuzuye urwo rukundo rw'Imana. Kandi ababwire umuntu yibaza yuko ava mu ishengero runaka akumva ikimugize ukomeye, nuko ikimugize uw'impwemu, nuko bafise inyigisho runaka, umuntu nk'uyo azotaha imvumure ari kumwe n'izo nyigisho ziwe, azotaha imvumure n'izo nyigisho ziwe. Imana ikeneye kutwuzuza urukundo rwayo. Imana yarakunze abari mu isi, itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntapfe rubi ariko ahabwe ubwo budashira. Yohana 3:16. Urukundo rw'Imana ruri hejuru ibintu byose. Kandi iyo tubaye turufise by'ukuri twaragwakiriye, kuko mu rukundo harimo kwiyuzuza, mu rukundo harimo imbabazi, ubuntu, agakiza ubwo budashira, byose bigaragarira mu rukundo rw'Imana kandi bikozwe n'urukundo rw'Imana ku musaraba i Golgota. Kandi iryo ni ijambo ry'umwami wacu. Abacunguwe bose bazogendana mu mitima yabo ivyabaye i Golgota bikozwe n'umucunguzi wacu, kandi ivyo bizogaragarira muri bo. Ijambo ry'umusaraba subutumwa bugaragara ku bintu vyabaye. Dukwiye gufata nk'inkuru za kahise gusa canke inkuru za kahise z'agakiza gusa, ariko hajya hari ikintu cabaye kuri wowe no kuri jewe, ku bwawe no ku bwanje. Dufise umugabane kuvya Imana yakoze. Ese icoma uyu munsi tukuzura ubuntu n'urukundo rw'Imana, tugaha umwami wacu bivuye mu mitima yacu n'ubugingo bwacu bwose amashimwe amukwiriye.
Thank you.